Dusubire mu Rwanda aho umunyamategeko yunganira abayoboke b'umuhadi wa politiki utaremererwa gukora nk'umugambwe mu Rwanda FDI Inkingi yasabye sentare isubiramo yihariye ya Nyanza gutesha agaciro ibirego bijanye n'iterabwoba bakurikiranwa ko Maître Gatera Gashabana avuga yuko ivyo vyaha bidafise ishingiro asaba kandi yuko sentare itoha agaciro icegeranyo canke inyandiko mvugo abaregwa bakoreshejwe kubera bahatiwe kwemera ivyo vyaha abayoboke 10 ba FDI Inkingi bakurikiranwa ko ivyaha birimwo kuba mu mutwe w'iterabwoba no gutegura umugambi wo kugirira nabi ubutegetsi reka tubibaze Jean-Claude Mwambutsa
Mu cyumba cy'urukiko abari gukora 10 bari bazengurutswe n'abacungagereza benshi umunyamategeko Gatera Gashabana niwe wihariye umwanya hafi ya wose uyiburanisha rya none yabwiye urukiko ko abayunganira bakurikiranwe binyuranije n'amategeko kuko ari byaha bamenyeshejwe mu rukiko nyamara batarabigaragarijwe mu gihe kibazwa ngo babyisobanureho ubushinjacyaha bwavuze ko bamwe mu baregwa bemeye ibyaha kandi bikagaragazwa n'inyandiko mvugo basinye mu gihe kibazwa gusa uwunganira abaregwa we avuga ko izi nyandiko mvugo zigomba kubanza guteshwa agaciro kuko abaregwa bazishyizeho umukono ku gahato hari abavuze ko bahitishijwemo hagati yo gusinya bemera ibyaha cyangwa se kwicwa ubushinjacyaha bushingira ibirego byabwo ku kuba abaregwa bamwe bemera ko bari mu cyiswe P5 iri rikavuga ko ari ihuriro ry'amashyaka atanu arimo FDI Inkingi PES Imberakuri na Rwanda National Congress ahariko umunyamategeko Gashabana akavuga ko aya mashyaka avugwa ntahazwi mu mategeko y'u Rwanda ko n'ubwumvikane bwayo butagira agaciro kuko adafite ubuzima gatozi Gashabana yongeraho ko mu ntego zigaragara za aya mashyaka atemewe hatagaragaramo ubugizi bwa nabi P5 ngo ryari rishyize imbere kurwanya jenoside no guharanira amahoro kandi bikaba bitahungabanya umutekano w'igihugu nk'uko babiregwa n'ubushinjacyaha nyuma y'uyu munyamategeko hagomba gukurikiraho icyiciro cyo kwisobanura ku mushandiko w'impapuro zavuzwe ko zisaga igihumbi zikubiyemo ibimenyetso by'ubutumwa bugufi abaregwa baherekanyaga hagati yabo gusa izi nazo ngo zirimo inenge kuko umunyamategeko Gashabana avuga ko nta muntu ufite ububasha bwo kuvogera itumanaho ry'umuntu